Imumba ni radio ijwi rya Amerika vugiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni video niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza makuru yo hijya no hino kwisi.
Maramutse Fideli amakuru turayahera ku mugabane wa Afrika muri Burkina Faso abasivili bashika kuri 35 barishwe abandi 37 barakomereka mu buraruko bw'ico gihugu ejo ku munsi wa mbere leta mfata kibanza muri ico gihugu yavuze ko hari igihe imodokari yari mu rukurikirane rw'izindi iturikijwe n'igisasu cha mine chatezwe mu ibarabara. Izo modokari zariko zigenda ku mugwa mukuru wa Gadugu igihe zaturitswa n'ico gisasu hagati y'ibisagara biri mu buraruko bwa biri mu buraruko ari vyo Jibo na Burzanga. Ni akarere abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamiste bamenyereye guteramwo imihana y'abanyagihugu abapolisi hamwe n'abasirikare. Ahandi havugwa umutekano muke mu karere ka Afrika muri Guinea Conakry harabaye imishyamirano ejo kuwa mbere hagati y'abajejwe umutekano hamwe n'abanyagihugu bari mu myiyerekano basaba kagwika abasirikare gatwara igihugu kwihuta gusubiza ubutegetsi abasivile. Imyiyerekano yabereye mu micungararo y'umugwa mukuru Conakry ibaye ku munsi harangiye umwaka abasirikare bakuye ku butegetsi wahoze arongoye ico gihugu Alpha Conde. Leta igizwe ahanini n'abasirikare irongowe na Colonel Mamadi Doumbouya iri ku butegetsi muri Guinea Conakry kuva mu kwezi kw'icyenda 2021. Doumbouya yemeje kuzosubiza ubutegetsi abasivile mu matora zoba mu myaka itatu ariko runani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi Front National pour la Défense de la Démocratie FNDC rwatumye ko iyo myiyerekano rusaba ko ikiringo mfata kibanza kigabanywa. Iyo myiyerekano ikurikiye iyo urwo runani rwakuze ruri kumwe n'amasendika y'abadandaza ndetse n'amashyirahamwe ya société civile batunganije mu matariki ya 28 na 29 y'ukwezi kw'indwi kurangiye. Icyo gihe abantu batanu barahasize ubuzima.
Washington ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika inyuma yaho Burusiya busa n'ubugiye guhagarika gaze buhuburaya perezida wa kanama gatwara uburaya Charles Michel yavuze jo ku munsi wa mbere ko Algeria ari igihugu mugabane wa Buraya wizeye ko gaze hari mu rugendo yarimwo muri ico gihugu co mu buraruko bwa Afrika ejo kuwa mbere inyuma y'umubonano na perezida wa Algeria Abdelmadjid Tebboune. Uburaya buriko burarondera ico subirira gaze bukura mu Burusiya. Kuva Uburusiya butanguza intambara muri Ukraine ibiciro vya gaze byaciye biduga ku mugabane wa Buraya. Abategetsi ba Buraya baciye batangura kwerekeza amaso kuri Algeria igihugu ca mbere co muri Afrika cimbura umwuka mwinshi wa gaze. Imbere y'intambara muri Ukraine Algeria yaha ubumwe bwa Buraya gaze ingana ibice 11% y'ivyo bukeneye kuri 47% bwahabwa n'Uburusiya. Mu mpera z'ukwezi kwa munani perezida w'Uburusiya Emmanuel Macron nawe yaragendeye iyo Algeria arashima ko Algeria yemeye gufasha Uburaya kuronka ayandi masoko ya gaze. Andi makuru yerekeye ico kibazo c'Uburusiya n'ibihugu bya Buraya, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze jo kuwa mbere ko yizeye ko umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza mushasha Liz Truss azofasha Ukraine kugwanya Uburusiya. Truss yemejwe nk'umushikiranganji mushasha wa mbere w'Ubwongereza agendera ku vya kera ariwe bita umukonservateur mu rurimi rw'Igifaransa, asubiriye Boris Johnson umwe mu bari bashigikiye perezida Zelensky. Mu ijambo yamashikiriza igihugu buri munsi, perezida Zelensky wa Ukraine yavuze jo ko arindiranye igishika gutangura imigenderanire myiza na Truss. yizeye ko bagiye gukorana gukorera hamwe mu gukingira abanyagihugu babo no guhagarika utwigoro tw'Uburusiya two gusambura ibindi bihugu. Ubwongereza bwabaye inshuti ya Ukraine kuva Uburusiya butanguza ibitero mu kwezi kwa kabiri itariki ya 24 buha Ukraine ibikoresho bya gisirikare amafaranga hamwe n'imyimenyerezo ya gisirikare ku nteko za Ukraine.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo muri Afghanistan umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu wariyemereye ko ari we wakoze igitero cya bombe y'umwiyahuzi hafi ya ambasade y'Uburusiya ku mugwa mukuru Kabul ejo ku munsi wa mbere. Abakozi babiri bo muri ambasade y'Uburusiya barahasize ubuzima ndetse n'abandi bane. Kibaye igitero cya mbere gitewe kuri ambasade y'abanyamahanga muri Afghanistan kuva abatalibani bafata ubutegetsi mu kwezi k'umunani umwaka uheze. Ubushirangange bwa Afghanistan bw'imigenderanire n'andi makungu bwaremeje urupfu rwabo bakozi babiri ba ambasade y'Uburusiya. Igipolisi cy'i Kabul cyavuze ko abanyafghanistan bari barindiriye gutunganirizwa muri iyo ambasade nabo bafuye hamwe n'abandi batari bake bakomeretse. Ubwicanyi muri Afghanistan bwari bwaragabanutse cyane kuvaho abatalibani bagarukiye ku butegetsi, ariko hakunze kuba ibitero bito bito hirya nino bikogwa n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu ku moko y'inkehwa. Umushikiranganji w'Uburusiya w'imigenderanire n'ayandi makungu Sergei Lavrov yavuze ko hagiye gufatwa inkingo zikomeye zo gucungera umutekano kuri ambasade y'Uburusiya i Kabul.
Urakoze arahisi bigira imana ku makuru yo jano hino uwejeje kudushikiriza. Amakuru y'umukarere k'ibiyaga binini. Abanyagihugu mu ntara ya Cibitoke nabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barashima kubona umupaka wa Ruhwa wasubiye kugurugwa.
Twayakire neza cyane kuko ubumwe bwo bandanye kumbibe hakugurugwa kugira imigenderanire hari abafite abagenzi hari abafite abagenzi no babuze ukuntu boramukanye kugira ngo bari bose batambuke.
Aso twayakiriye neza cyane rwose kubona ubunya igihugu kimerewe neza imodoka itahura ibirengano birarengana kabisa.
Abo ni bamwe mu banyagihugu baba kuri iyo mupaka. Mu Burundi umwumvikano muke hagati y'abategetsi ushobora gutuma ibibazo biraje ishinga abanyagihugu bidatore bunyishu. Muri Kenya sendare na inyuzwa y'ico gihugu yatangaje ko William Ruto yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi d'Amerika tubandaniza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini. Ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye, Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yagabishije abavuga ko boba bafise imigambi yo kugira kudeta. Yabivugiye igitega imbere y'abacamanza bariko bugurura umwaka w'ubucamanza. Bamwe mu bakurikirana ibibazo vya politike y'Uburundi basanga ivyatangajwe na Perezida bifise isiguro mu kutumvikana ku migambi y'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Twavuganye na Frederic Bamvuga Inyumvira yigeze kubicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba akurikiranira hafi politike y'Uburundi ari bise mu Bubiligi. Atangura avuga insiguro aha ivyatangajwe na Perezida Ndayishimiye.
Ivyatangajwe na Perezida Ndayishimiye insiguro tubiha si yindi nuko mu by'ukuri ku isonga ry'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye. Wumva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganji we wa mbere, na cyane cyane ko n'umushikiranganji we wa mbere nawe nyene yavuze avuga ati iyo umuntu ariko aragira urusaku, iyo umuntu ariko arakuvuga nabi ati umenye ko muri icyo gihe wamaze kumusumba. Urumva bariko barishurana atanumwe avuga uwundi mwizina, bakishurana atanumwe avuga agenda imbere y'amaradiyo ya leta ngo abivuge, bose barondera kubicisha mu mashengero. Uretse ejo bundi umukuru w'igihugu yabivugiye imbere y'abacamanza bariko barugurura uyu mwaka w'ubucamanza. Rero iyo ahubwo bimeze uko no kuvuga igihugu kiba kimaze kugwa mu kaga, kuko ibyo umukuru w'igihugu azofata nk'ingingo kugira ngo ahindure icyo kibazo kiri mu gihugu atari n'ikindi kihari atari uko hari abasuma benshi batagikurikiza amategeko bacitse bantagondwa bantakorwa ko na bakavuga ati babiza gukorwa ko kandi abantu bakaba ari benshi gusumba nkumbure abari nyuma ya president ko nta ubazi kuko CNDD-FDD yaciye muri iyo nzira ubu rero akavuga ati babwiza kuhava bohava gute atihaye ingufu wenyene ngo abanze ategura amayira abo bantu bose abakure abakizo ngufu bafise hanyuma aheze yubake igihugu nk'uko abishaka
abimaze igihe nk'uko mwako murabivuga no ku mbuga ngurukana mimenyi ihana ahantu wako hoba hari ibyo bibazo hagati y'abo bategetsi babiri nk'uko mwako muravuga ko aribo mubona ko ibyo bibazo biriko biravugwa biri hagati yabo naho hari hamaze icyo gihe bivugwa niko ki ubu ariko bigihe abona mu buryo bugaragara cyane hari ico bakiri inyuma yavyo
amakuru turonka nuko ubona ko umukuru w'umugambwe umukuru n'amashinga amateka umukuru n'amanyango z'amateka boba bagira utunama biravugwa kandi kugira ngo bige ibyo bintu umukuru w'igihugu ariko aravuga kuko umukuru w'igihugu ariko aravuga ibyo biragoye kuko CNDD-FDD kuva mu 2005 barahanye bati umwe wese ahahereye agende yigaburire hanyuma ubucamanza buzoheza bubafukere icyo bituma twabonye ubwicanyi twabonye ubusuma bw'ibintu by'igihugu ibintu by'ibitoro ibintu by'isima ibintu by'isukari ibintu by'inzahabu biri mu kagwi k'abantu bake uyu munsi bageze mu by'amatongo y'abanyagihugu kugira ngo abanyagihugu ejo baze bacike abaja baba barimo baragura ayo matongo yabo babanje kubakeneyesha urumva uyu munsi bimaze kugenda uko Evariste president w'u Burundi bica bimugora ingene uwo murwi yo ukura mu nzira kugira ngo ahindure ibintu nizo ngorane zihari
muri make cyane mu kurangiza izatangajwe na president Ndayishimiye mubona bivuze iki kuvyereka umutekano w'igihugu kujanye n'abanyagihugu babumva ibizo bintatangaje
ingorane z'umugwi bijanye n'umutekano w'abanyagihugu bwa mbere umunyagihugu wewe yarasanzwe yitunye buratondera ibyo avuze ahubwo biza no guca n'inkokora kuko byerekana yuko ubunota buriko buraja indongozi zabwo atawo ziriko zirajana igihugu kubera ko ni president arondera guhindura ibyo bintu umushikiranganje wa mbere ntazobishyira ku igihugu umukono kuko umushikiranganje ari uwo muri uwo murwi w'abasuma bimonogoje uyu nawe agashaka kubahindura kandi bahawe n'umugambi CNDD-FDD kuko niwe wari akwiye kubwira ibyo kandi udashobora kubamira uwo mugambi nawe utegeka ari kumwe na president urumva ko Evariste yarahakwa kw'abo bantu ahubwo bamwitanga
murakoze cyane turabashimiye
mukoregwe
muri Kenya sentare ntayinyuzwa y'icyo gihugu yatangaje ejo kuwa mbere ko William Ruto yatsinze amatora ya mukuru w'igihugu aheruka kuba iyo sentare yahebuje Raila Odinga yari yitwaye avuga ko habaye ubusuma bw'amatora yavuze ko atakintu na kimwe kigaragaza ko amatora yibwe Ruto yahora ari cyegera cha president mu myaka 10 irangiye agiye kuba umukuru w'igihugu cha Kenya agira gatanu eroje wiri kaneza niyo nkuru adufiti
IBC carried out the verification, tallying, and declaration of results in accordance with.
Urumva ko ni Martha Karambu Koome mukuru wa sentare ntanyuzwa ya Kenya akaba n'umukenyezi wa mbere aramukijwe mu mabanga muri ico gihugu igihe yari karasoma ingingo zafashwe n'iyo sentare mu rubanza rujanye n'amatati y'ivyavuye mu matora ya mukuru w'igihugu aheruka mu kwezi kwa munani mu rwiye w'igihugu jeje gutunganya amatora bari batangaje ko William Ruto w'imyaka 55 yatsinze amatora ya mukuru w'igihugu uyu mwaka ku majwi angana n'ibice 50% n'uduce 49% mu gihe utavuga rumwe n'ubutegetsi igihe yagerageza gushikira ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Kenya Raila Odinga wamenyesheje ko yaronse ibice 48 n'uduce 85% Odinga mu myaka 77 yaciye yitwara muri sentare ntayinyuzwa avuga ko hakoreshejwe ubuhinga bwa none abahinga b'abanyoni bamwibye amajwi maze bayongereza Ruto abo bari bibunze mu nani rumwe bise Azimio la Umoja bari bavuze ko bafite ibyemezo simusiga zerekana ko habaye ubusuma bw'amatora Mugabo kuri uyu wa mbere nk'umuntu umwe y'abacamanza bagize sentare ntayinyuzwa bemeje bose izari zashikirijwe n'umurwi ya IBC ujejwe gutunganya amatora Mufaso Nikome uko niko yayivuze muri make
IBC
yakoze neza igikorwa cyo gusuzuma guhuza no gutangaza ibyavuye mu matora yisunze ibyo nshingiro Raila Odinga n'umukenyezi Martha Karua yari kumubera icegera iyo bagira amahirwe yo gutorwa ntibari bahari igihe urubanza rwasomwa mugabo ku rubuga rwe rwa Twitter Odinga yavuze ko ashyizeho intayishize nubwo atishimiye ingingo yafashwe yagize ati twabonye ingingo ya sentare ntayinyuzwa ku bijanye n'amatora yo kuwa 9 kwa 8 2022 twamye turangwa no kubahiriza amategeko n'ibwirizwa nshingiro muri intumbero turubasha icifuzo cya sentare mugabo mukabaro kenshi ntitwemeranya n'iyo ngingo Numunye politika kwa n'umunyamategeko James Olengo ari kwisonga y'umurwi washingwa manza ba Odinga na Karua hejeje kumviriza ingingo ya sentare yavuze bene amajambo nyene Ntitwemeranya na gato n'ivyabaye bagize sentare mu gihe cyo kutwumviriza barikoze neza bitonze badutega amatwi gusa ibyavuyemo ntitubyemera na gato Niko yabwiye amenyesha makuru imbere ya sentare na nyuzwa ya Kenya Muri make Perezida Mushasha wa Kenya yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter agira ati ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana kuko ku Mana nta kidashoboka maze yerekana umurongo wa 2 y'ubivuga muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 27 igipolisi cya Kenya cyari cyameze amagabo mu turere kibaza ko bashobora kuba mu migumuko no ku murwa mukuru Nairobi yamwe mu mabarabara aje hari icyicaro cya sentare ntayinyuzwa akaba atari yemerewe gucamo amapikipiki hamwe no mu muji hagati Ambasade ya Amerika muri Kenya nayo nyene yari yagabishije ko ashobora kuimigumuko na cyane cyane mu gisagara cya Kisumu igira gatatu mu bunini muri icyo gihugu cya Afrika y'Ubuseruko bamwe mu Barundi bahaba bari bahunze gato batashimye kuvugira kuri mikoro z'ijwi rya Amerika batubwiye ko bari bashimye ukinjura kubera batazi ibyari gukurikira itangazwa ry'ingingo ya sentare ntahinyuzwa ariko nta kidasanzwe cyahavuzwe Iyi banjura ya gatanu Raila Odinga atsindwa amatora y'umukuru w'igihugu rikabijya gatatu yituye sentare ntayinyuzwa ibyo yari amaze gukora mu 2013 n'2017 mu mwaka wa 2017 iyo sentare nkuru ya zose yafashe ingingo ikomeye mu mateka ya Kenya agategetse ko hasubirwamo amatora icyo gihe Raila Odinga yiyankiye ku jambo yasubiwemo yaciye atsindwa na Perezida Uhuru Kenyatta bahavuye biyunga uragiye gusigira ubutegetsi waramubereye icegera mu myaka 10 heze akaba muri aya matora yashyikiye Odinga umushingwamanza wo mu Burundi Jean Vianney Bigirimana akaba atwara igisata cy'ishyirahamwe tuhunura page Burundi cyo mu Burundi yasanga urugero Kenya igeze ko mu kwirinda injyane n'imvururu zifatiye ku matora bikwiye kubera icigwa ibihugu byinshi na cyane cyane ku mugabane wa Afrika
Inyifato y'abanyepolitiki bo muri Kenya inyifato ishobora gufasha abatari bake muri Afrika barigenjeje ku rugero rw'akarorero kandi ntibahiganwe bagomba guhezanyayo naco bituma n'impari uno munsi tubona yuko bakunda kuzitura ubutungane bigatuma abatwara n'abari muri opposition bishoboka yuko bashobora kuvugana ivyo rero bikatuma uno munsi tuvuga yuko abanyepolitiki ba Kenya bashobora gufatwa nk'akarorero kinini tutoreka shima ni ingene ubutungane bwo muri Kenya bugeze ku rugero rudasanzwe mu byo kwigenga ibyo byose bikerekana rero yuko Kenya igeze ku rugero rushimishije mu bya demokarasi ishobora kuba akarorero ku bindi bihugu bitari bike turabe yuko demokarasi ishobora gusimbatara mu bihugu bya Afrika
uyu mwaka abashingwamanza ba Odinga ducane ukazina ko buhize gaba bari basabye sentare kumutangaza nk'uwatsinze amatora canke naho kuyasubiza ibuti ibyo abacamanza basanze bidakwiriye Ikindi sentare ntayinyuzwa yavuze nuko kubona hari abagize umurwi w'amatora bane biyonjoroye mu gihe kwa 15 ukwezi guheze hemezwa izavuye mu matora atari ikintu cyo gufatira ko kugira ngo hasigurwe ko ibitigiri byatangajwe biri mu tunenga n'amahinyu Eloge wika neza ijwi rya Amerika
Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke n'abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barashima kubona umupaka wa Rwa wugurugwa inkuru twateguriwe na Desire Hatumwimana ari Kigali mu Rwanda
Uwo mupaka wa Ruhwa uri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke uhuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uciye mu Rwanda watangwe gukora igenekerezo rya 30 ukwezi k'umunani ni nyuma yaho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca ahayuhusha sosiyete yo gutwara abantu ikoresheje imodoka amapasa wo gukoresha uwo mupaka ku bantu bajya canke bava muri Kongo mwikete yandikiye umugenduzi mukuru w'igipolisi mu kwezi guheze Umushikiranganji Ndirakobuca yaramumenyesheje ko sosiyete mapasa iserukiwe na Chikulu Rusamba Damien yemerewe gukoresha uwo mupaka nk'uko yari yabisavye mapasa niyo yonyene yemerewe gukora ako kazi inyuma y'indwi imwe umupaka wuguruwe iradijwe rya Amerika yaraganiriye n'abanyagihugu bakoresha uwo mupaka wa Ruhwa abakomoka muri Congo babibonamo inyungu
Par rapport à cette situation, nous, Congolais, Congolaises, nous
sommes... Kubijanye n'uko ibintu bimeze ubu, twebwe abakongomani turahimbawe cyane n'ihugurwa ry'uyu mupaka, na cyane cyane ko ibarabara ari ryiza, ingendo zirihuta, dufite umunezero ntangere.
Twebwe igihe twumviye ingingo ni ukuri twararyohewe cyane. Abakuru natwe baratwibutse. Turanezerwa cyane iyo tukubyutse. Tuzi ko 12 tuba turiko turaca ku ruhuka.
Eka n'abarundi bakiranya kamwemwe ntangere iyugururwa ry'uwo mupaka wa Ruhwa.
Twayakire neza cyane kuko ubumwe bwobandanya kumbibe hakugururwa kugira imigenderanire. Hari abafite abagenzi, hari abafite abagenzi babuze ukuntu boramukanye kugira ngo bari bo bose batambuke. Hama nimba ari imizi itaremerwa n'amategeko bakabanza bakayisaka, hama yemerwa n'amategeko bakayireka nayikarengana.
Asa twayakiriye neza cyane rwose kubona ubunya igihugu kimerewe neza, imodoka itahura irengana birarengana kabisa. Ni kuri twaryohewe cyane rwose.
Inyuma y'indwi umupaka umaze wuguruwe, abahora bahakorera akazi ko kudandaza bamenyesheje ko ubu basubiriye kubukura mu cibo. Baremeza ko igihe uwo mupaka wari wugaye bahagira ibibazo byinshi bijyanye n'ubukene. Nishimwe Jonathan Yotsinyama n'umwe muri abo badandaza bato bato bakorera ku Ruhwa.
Ni namenyeranye n'ubuzima bwo ngaha bubi, hano Imana irongera cyanye tarongiye kuronka akazi. Nibyaguma bibandanije nk'uko twibona vrema ntangorane. Isabune ngiye kuzenda yeronka ntataratage ngo nje kuri ntataye ubwenge. Ubu abantu badushorera ni ingenzi, yabava muri Kongo, yaba abava Bujumbura. Ndetse n'uwariwe wese amaze kubona afise isahani iriho n'izimboga ayike nashaka ayonshorera ntagira akarusho mu buzima bwanjye.
Ku ruhande rw'indongozi uramatari w'intara ya Cibitoke Bizoza Karem atera intege abakorera kuri uwo mupaka.
Bose bamaze kumva yuko imodoka zigomba zitangura gutangura kurengana kuko ari umwanya kugira ngo bongere kandi basheho twaduki usiko bari barashize kubarabara ibyamu kugira ngo ko barabona ko ababagorera cyane bava muri Kongo za Bukavu kenshi baragurira cyane urundaza ko basha biyungunganya. Ubwo nshere nsaba yabashiramo nkunda gufasha abakenyezi cyane cyane abantu ko twaba bari abakenyezi cyane bari bafise ibyo byamwa ku ibarabara kubokongera kandi bakabegera bakabaha ingurane kugira ngo bongere kandi biyungunganye.
Naho abatari bake babona akarusho kajyanye n'iyugururwa ry'uwo mupaka wa Ruhwa, Ndikumana Josue we babona ko akira gahaze kugira ngo abarundi bidegembye bikwiye.
Urabona ko duturanye n'u Rwanda, bamwe twasumira hakurya mu Rwanda, ndetse byanakunda rwashika mu Rwanda twinjira muri Congo, kuko urabona ko hari imipaka ihanana Kamanyura n'u Rwanda. Nabyo nyine twarashika mu Kamanyura duciye mu nzira zemewe n'amategeko. Hamwe uno munsi leta twongera kutworohereza ikongera twebe n'igihugu batoyi, natwe tukongera kuza gusumira mu masoko ya Kamanyura za Bugarama gutyo. Imiryango yacu kibaho neza, ca tugira ubundi buzima bwiza buzira umuze.
Abasesengura politiki y'akarere babona ko ibijyanye n'imipaka y'u Rwanda n'Uburundi bikigoye. Buri gihe iyo abategetsi b'u Burundi babajijwe icyo kibazo, bishura ko ibiganiro bibandanya hagati y'ibyo bihugu bibiri. Abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu bamenyesha ko barindiriye ku Rwanda rubasubiza abashatse gutembagaza ubutegetsi igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatanu umwaka w'2015 kugira bashobore kuganira bashyira hamwe. Ku ruhande rw'u Rwanda bamenyesha ko abo Burundi bwagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bari mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi ya CR. U Rwanda rukamenyesha ko rudashobora guca kubiri n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ingabo za Uganda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihuriye mu gikorwa cyo kurwanya umugwi w'iterabwoba wa ADF mu buseruko bwa Kongo, zasabye kongerwa igihe cyo kurwanya uwo mugwi. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Ignatius Bahizi akorera muri Uganda.
Umuyobozi wo kwisonga w'ibikorwa byiswe Operation Shujaa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF muri Congo, General Major Kayanja Muhanga, avuga ko mu mezi 8 bamaze barwanya umutwe kugeza ubu bamaze kuwuca intege binyuze mu gusenya inkambi zawo nyinshi, gusenya imiyoboro yawo itumanaho, ndetse n'inzira bakoreshaga kwinjiza abantu umutwe wabo. Kandi ubuturere two ADF yari yarabujije amahoro imyaka myinshi, abantu bakaba baryama bagasinzira.
For example, when you visit those areas where the joint forces are operating, you find people going back to farming.
Ati usubiye duce ingabo zacu ziri mu bikorwa by'ubufatanye zikoreramo, usanga abantu bashobora noneho gusubira mu buhinzi, amashuri n'amatorero birakora, n'ibikorwa byinshi birimo gukorwa. Icyakora ADF iracyabangamiye akarere, kandi ntushobora kurangiza iterabwoba mu mezi 8 gusa tumaze muri Congo. Muri Uganda byadutwaye imyaka 5 yose kugira ngo turandure ADF ku butaka bwacu. abayobozi bakuru b'isirikare byombi baraye bahuye kugira ngo basuzume aho ibikorwa byabo bigeze kuva aho ibikorwa byongerwa amezi abiri mu kwezi kwa gatandatu. Nk'uko umuvugizi w'urwo rugamba Kapiteni Peter Mugisha bitangarijwe rya Amerika, mu kurwanya iterabwoba ni ibintu bifata umwanya muremure.
What is now being done is to ensure that there is a plan for the final onslaught.
Icyo turimo gukora ubu ngubu ni ukureba ko hariho gahunda y'igitero cya nyuma. Kurwanya iterabwoba bifata igihe kirekire. Urugero, muri Afghanistan Abanyamerika bamaze imyaka myinshi barwanya iterabwoba. Kurwanya Boko Haram mu burengerazuba bwa Afurika naho bimaze imyaka itari mikeya. Kimwe no kurwanya ADF nubwo izatsindwa kandi magingwa yakaba nta ntege bagifite bicyababuza guteza umutekano muke, akaba bizafata igihe rero kugira ngo tubaneshe burundu.
And at the moment they are really at their weakest point, but it will take a long time.
General Major Bombere Kamire uyoboye itsinda ry'isirikare cya Congo FRDC muri ibyo bikorwa avuga ko biyemeje kurwanya umutwe w'iterabwoba kugeza bawutsinze burundu.
Sa
kwa hii ma responsibility ma president mbili ya DRC
ati tugomba gusoza ishingano ba perezida bombi ba Congo na Uganda baduhaye kandi turimo kubikora neza cyane. Dukeneye izindi nkunga nkeya kugira ngo turangize akazi. Abo baterabwoba turimo kubiga neza kandi tuzabarwanya kugeza ku munota wa nyuma.
Nanazani tutamufikisha ku mwisho.
ADF yakomotse muri Uganda yatangiye muri za 90 nk'itsinda ry'abasore b'abayisilamu baharaniraga uburenganzira bw'abayisilamu, ariko nyuma rifata intwaro zo kurwanya leta ya Uganda. Birukanywe ku butaka bwa Uganda nyuma yo gukora amarorerwa menshi aho bishe abantu babarirwa mu magana. Bamaze gutsindwa muri Uganda birukiye mu mashamba yo mu burasirazuba bwa Congo akikije akarere ka Beni. Ingabo za Uganda zabakurikiye muri Congo inshuro nyinshi ariko ntizabanesha. Mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize hatangijwe igikorwa gishya gihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi nyuma yaho umutwe w'iterabwoba washinjwe gutera ibisasu mu mujyi wa Kampala byahitanye abantu. Perezida Museveni wa Uganda na Felix Tshisekedi wa Congo bombi bagaragaje ubushake bwo kurimbura burundu umutwe wa ADF no gufungura ako karere kugira ngo gacuruze na Uganda. Amareta yombi barimo kubaka umuhanda uhuza ibihugu byombi unyuze mu bice bizwi cyane nk'ibyahoze bigenzurwa na ADF. Kubaka umuhanda muri ako karere bisa nk'ibyerekana igabanuka rya ADF muri ako gace. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Njuti muduteza matwi ahane wadusoreza makuru ya chio kuri isaha. Ndabashimire ko mwahise mwo ugukwikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Mugire ibihe byiza aho muherereye hose.
Tu susurro que na música ya cose dice
Americana iwanyu munara